Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi mwabonye butandukana ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radio ijwi rya Amerika ni ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Amakuru n'ibiganiro kandi mu bisange no kuri wa3@ radio yacu voa@.com. Mbanje kubifuriza uwa gatandatu muhire. Turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara, nyuma yacyo turabagezaho ikiganiro cy'umuziki. Ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Ejo bundi kuwa kane, inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi yarateranye ku cyicaro gikuru cyayo i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yiga ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga akaba na minisitiri w'intebe wungirije wa Congo, Christophe Lutundula, yongeye kuyiregamo u Rwanda ko rufatanya n'inyeshyamba za M23. Themistocle Mutijima yaduteguriye inkuru irambuye.
Hari mu nama yihariye yabaye kuri wa kane ahasuzumwa guko ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyifashe. Madamu Bintou Keita, intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa Loni muri Kongo akanaba umukuru w'ingabo ziri mu butumwa bwa Loni muri iki gihugu MONUSCO, yabwiye abari muri iyi nama ku bibazo by'umutekano muke bikomeje kwiyongera. Madamu Keita yavuze ko intambara ya mama 23 ikomeje guteza ukwiheba n'uburakari mu baturage, kimwe no guteza umwuka wo guhangana hagati y'u Rwanda na Kongo. Iyi ntumwa ya Loni kandi yashinje mama 23 gutambamira ubutumwa bw'abakozi ba Loni irumangabo.
M23 iracyagenzura ahantu h'ingenzi cyane mu itumanaho muri teritwari za Masisi, Rucuru na Nyiragongo, ndetse yongeye kwisubiza uduce yari yavuyemo kandi ntishyira mu bikorwa ingingo n'imwe muzemeranijweho mu nzira y'amahoro ya Rwanda. M23 by'umwihariko yatambamiye ingendo z'abakozi ba MONUSCO irumangabo ho muri Rucuru zari zigamije gutegura ikigo kizakira abarwanyi bayo.
Iyi ntumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa Loni yongeye guhamagarira mama 23 kuva mu duce yigaruriye no gushyira intwaro hasi, inasaba bashyize umukono ku nteguro y'inzira y'amahoro ya Rwanda kubahiriza byuzuye ibikubiyemo. Ku ruhande rwa Kongo, Bwana Christophe Lutundula, minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga, yabwiye intumwa z'ibihugu byari muri iyi nama ko u Rwanda rubinyujije mu gufasha mama 23 ari rwo ntandaro y'ukudakemuka ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo.
A ce jour, le Rwanda renforce ses troupes.
Muri iyi minsi u Rwanda rurimo kongera ingabo zarwo muri Kivu ya Ruguru, ndetse ndabamenyesha ko nta masaha abiri arashira mugenzi wanjye minisitiri w'intebe wungirije akanaba minisitiri w'ingabo anyoherereje ubutumwa umbwira ko ejo mu gitondo kajugujugu y'ingabo z'u Rwanda yaguye Rumangabo. Rumangabo ni muri Kongo, bisobanuye ko inzira yo gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari kiri mu gihirahiro kandi yatambamiwe burundu bikozwe n'u Rwanda na mama 23.
Icyakora ambasaderi Gatete Claveri uhagarariye u Rwanda muri Loni nawe wahawe ijambo muri iyi nama ibyo yabyamaganiye kure. Uyu mudiplomate w'u Rwanda ahubwo yashinje Kongo gukingira ikibaba no gufasha inyeshyamba za FDLR zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda.
Birakwiye ko Kongo ikoresha uyu mwanya watanzwe n'agahenge ndetse no gusubira inyuma kwa mama 23 igakemura impamvu muzi z'amakimbirane kuruta kubihungira kukwitwaza u Rwanda mu gihe ukunanirwa gukemura ibibazo byayo imbere mu gihugu bikomeje kwigaragaza. Madamu Presidente, u Rwanda rukomeje guhangayikishwa cyane n'imikoranire no guha intwaro umutwe wakoze genocide wa FDLR ndetse n'indi mitwe y'inyeshyamba y'imbere mu gihugu bikorwa na leta ya Kinshasa.
Mu gihe ibihugu byombi u Rwanda na Kongo bikomeza guterana amagambo, ubuyobozi bw'ingabo za Loni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buvuga ko intambara ya mama 23 imaze kuvana mu byaba barenga 600,000 kandi ry'umutekano muri aka karere rikiri kure. Muri iyi nama hanaganiriwe ku cyifuzo cya leta ya Kongo cyo kwihutisha ivanwa ry'ingabo za Loni muri icyo gihugu bitarenze uyu mwaka. Nyamara bimwe mu bihugu byagaragaje impungenge kwitahukanwa bwangu ry'izi ngabo rishobora guteza ukwiyongera kw'ibikorwa by'urugomo byibasira abasivili bikorwa n'imitwe y'inyeshyamba mu burasirazuba bwa Kongo.
Ijwi rya Amerika dukomeza amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Ejo ku wa gatanu abacuruzi b'Abarundi bangiwe kwinjiza ibicuruzwa byabo mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Vedaste Ngabo uri Uvira aratubwira intandaro yabyo.
Ibi byakozwe n'amashyirahamwe ategamiye kuri leta mu rwego rwo kwimura ku nzego z'umutekano z'u Burundi. Bashinja guhohotera abacuruzi b'Abanyekongo iyo bagiye mu bicuruzwa byabo mu Burundi. Abagize rimwe mu ishyirahamwe rya Societe Civile muri Uvira kuri uyu wa gatanu biriwe mu muhanda wa Kavimvira mu birometero bitatu n'umupaka w'u Burundi mu rwego rwo gukumira ko abacuruzi b'Abarundi baza gucururiza mu mujyi wa Uvira ku mupaka wa Kavimvira uhuza Kongo n'u Burundi. Urujya n'uruza rw'abantu rwari rwagabanutse. Abasirikare n'abapolisi bari benshi mu rwego rwo guhagarika iyo myigaragambyo. Gusa mu muhanda uva Kavimvira ujya mu mujyi wa Uvira, bamwe mu bagize Societe Civile bagendaga bagarika imodokari bareba niba nta Barundi barimo ngo babasubize iwabo n'ibicuruzwa byabo. Mafikiri Mashimango Marte uyobora imwe muri iyo miryango muri Uvira avuga yuko bangiye Abarundi kuza gucururiza ibicuruzwa byabo muri Uvira nyuma y'ibirego by'abaturage bari bamaze iminsi bakira ko bahohoterwa n'abashinzwe umutekano bakorera mu muhanda wa Gatumba Bujumbura.
Kila Burundi wote mwenyeko navuka Burkongo kukuya huku mwenyeko na mizigo
buri Murundi wese uri kwambuka azana muri Kongo tukumusubizayo ufite imizigo turikunyaka kugira ngo tubereke ko byaturakaje kuko bafite abagenzi n'abacuruzi b'abakongomani nk'imbwa bageze mu Burundi. Bamwe mu bacuruzi ndetse n'abagenzi b'abakongomani banyura mu muhanda wa Gatumba Bujumbura bari muri iyi myigaragambyo bemeza yuko bagenda bambugwa n'abashinzwe umutekano bimwe mu bicuruzwa byabo baba bafite.
Twebwe turatugogwa ejuru ya kumipaka turabandaza bato bato kumupaka ariko tukavuga tugura kandi muri Kongo tujene mu Burundi tukaronga ngorane bakatunyaga bakabijana saha tuko turasaba natwe abakuru batufashe. Turagogo abana tufise abana abagabo ndakazi bafise
barampure mbuzi yose ntwambara mbuzi aya kama mbyaya mbuzi shasha ntwambara mbuzi shasha utwaye kiro kisukari kyo kunywa baraki twara utwaye amavuta yo kuteka barayatwara kiro kimwe kinyama barakitwara nituzi tugire gute.
Aha ku mpaka wa Kavimvira hari bamwe mu bacuruzi bake b'Abarundi twasanze bemeza yuko hari bagenzi babo bari bazanye ibicuruzwa muri Kongo abari mu myigaragambyo babasubirije mu nzira.
Abantu bari bazanye imihwi n'amavoka n'itomati hari ya ruguru n'uwari yazanye intuze biharage byose baciye babitora barabishyira ahantu rimwe amasho bayafata igipanga bakaza barayatemagurira ahantu mu gishanga nk'aho abajya bamere bino baca bambara amashashe mu mutwe bakaca babijyamo bakabihonyoreramo zose bakabyicira hasi
ngo kubera iki
ngo nta murundi ngo yadugiye kudandarizayo kuko ngo n'ubuzana ngo ibiro bibiri by'isukari ngo abikuye n'abijyanye mu Burundi umupolisi bita Jerove ngo aca bibaka.
Kubera uku kwangira aba Barundi kwambutsa ibicuruzwa muri Kongo byakozwe byatumye zimwe mu mboga, amazi, imikate ndetse n'ibitoki bitagaragara ku bwinshi ku mupaka.
Bazana ibitoki, bazana ibiharage, bazana bazana imihwi, bazana ibitunguru, ibintu nyene by'injya nyene byose. Umwe wese yarangura icyo yiyumvamo. Nta n'umwe yinjiye.
Bamwe mu bayobozi bo muri Kongo bakorera ku mpaka wa Kavimvira bavuga yuko iki kibazo cy'aba bakongomani bahohoterwa mu muhanda wa Gatumba Bujumbura cyaboneye umuti ku ruhande rw'u Burundi kuko bavanye mu muhanda bamwe mu bapolisi baregwaga guhohotera abaturage. Imibare itangwa na bamwe mu bakorera ku mpaka wa Kavimvira yerekana yuko ku munsi yanyura abantu barenga 2500 Abarundi bashora ibishimbo, inzoga, inyama, imbuto, amakara muri Kongo. Abakongomani nabo bagashora mu Burundi isukari, amavuta n'ibitenge. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nyuma y'amakuru yo mu biyaga bigari n'umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara tuhere mu Burundi aho Allegio Mibunyoni wahoze ari ministri w'intebe ubu ufungiye muri gereza ya Gitega ejo yasabye ubutabera kumurekura by'agateganyo agatanga ingwate. Urubanza rwabereye muri gereza ya Gitega aho afungiye Eloge Willy Kaneza.
Urubanza rwatangwe kumvirizwa nk'igihe cy'isa 5 z'agatondo rurangira isa hindwi zirenga yunganiwe n'umushingwa manza wiwe Bunyoni yavuze ko imibereho afunzwemo ari mibi cyane mu ibohero rikujya Gitega ahari kuva mu kwezi kw'indwi icumba mfungiwemo kiriko inzugi zitatu zamaze kingufuri imfunguruzo zimwe zibikwa n'umukuru w'ibohero izindi zikaba zifiswe n'umukuru wa komisariya y'igipolisi Gitega haramutse yabaye ikintu kibi sinoshobora gusohoka aho hantu niko arengiye me Bunyoni yasiguriye abacamanza yifuje ko rekurwa agateganyo bamenyesha ko amagara yiwa mukitse etakambye urukiko wagira ati ngwaye diabete igeze ku gipimo cha kabiri imiti n'ubuvuzi ndonka mu ibohero ntibishobora kumfasha kugira amagara yanje yoroherwe ubutungane bwarafasha ubutunzi bwanje butari buke bugizwe n'amazu n'inyubakwa hamwe n'imiliyoni amajana 3 ivyo turiteguye kubitanga ngwati kugira ndekurwiza agateganyo ubuserukira leta mu rugo rubanza yasavye ko wahoza mushikanganje wa mbere yo bandanya afunzwe kubwineza abanyagihugu muri rusangi kubyerekeye indwara yagize ati arakomeza ahabwa imiti yanavurirwa mu ibohero nk'abandi banyororo bose urubanza ntirwaburanishijwe mu ido n'ido abandi bantu batandatu barimo koronero mu gipolisi Desire Uwamahoro yahoze ari umukuru w'igipolisi kijeje rurwanya imigomoko Samuel Destine bafumukeko yahoze ari mu bakozi bakuru bigendereza na Komeni Yonsaba yarajejwe kubakishiriza Rengi Yome Bunyoni nabo nyene barerwa muri urwo rubanza barengutse basavye nabo nyene kurekurwa iby'agateganyo bafumukeko yasiguye ko yabazwe umugongo kandi kuba mu ibohero bimusonga ariko waserukiye leta ntibyamukuye kwizima kubijanye na Desire Uwamahoro waserukiye leta yagize ati uwo ni ntwazangabo yataye umurongo kandi ashobora gukora amahano umwanya wari wo wose otoroka aramutse hawa amahirwe yo gutezurirwa Uwamahoro n'abapfumukeko co kimwe na Bwana Bunyoni muri kahise bariketswe ko ivyaha birimwo guhohotera abatavuganywe n'ubutegetsi no kubica cyane cyane nyuma no myerekano yo mu 2015 yo kuyamiriza ikindi kiringo janya kwigendera Pierre Nkunziza cyateye imari n'ihiri kwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo uwo mwaka nyene haraheza amezi atanu nwishira hamwe Human Rights Watch rihanye agateka kakiremwa muntu rifite icicaro muri Amerika risavye ko Bunyoni yahabwa ubutungane bwigenga Clementine Domontoye umushakashatsi waryo ku mugabane wa Afrika yavyiganiye ibiro vy'ijwi rya Amerika na Nairobi muri Kenya by'umwihariko
pour un procès équitable nous avons effectivement demandé la présence d'observateurs indépendants
dusaba ko haja indorezo zigenga kandi umushinga ntaye Bunyoni akubahirizwa hisundwa amategeko y'ubutungane na cyane cyane mu guhabwa umushingwa manza no kubonana no ngo wiwe kuvyerekeye indorerezi dokorwa mu buryo bwinshi abategetsi bashobora gusaba abadiplomate kuhaba mu rubanza canke umwanditsi adasanzwe wa ONU ku Burundi bagateka kazi na muntu co kimwe n'abaserukira igisata cy'agateka kazi na muntu muri Afrika
nkuko amwe mu bari ku ibohero rya Gitega bavyiganije rya Amerika umutekano wari wongerejwe ahabereye intahe y'icese y'urubanza rwa Bunyoni ku ncuro ya mbere abanyagihugu isinze bari baje kumviriza urwo rubanza gusa nta muntu n'umwe yari yemerewe kwinjira na telefone kandi umuntu wese imbere yo kwinjira yabanza gusakwa n'abapolisi niko abavyiboneye babwijwe rya Amerika ku ibohero rya Gitega kuri uyu wa kane nta bantu bari bemerewe kuza kuraba babo bahafungiwe canke kubagemurira amabarabara yose agana canke yegereye iryo bohero yugabo n'igipolisi nta ruja ruruza rw'imiduga amapikipiki n'amakinga rwari rwemerewe nk'uko abanyagihugu babibonye babitubwiye Bunyoni yagaragaye nk'incabwenge ku batari bamuzi kuko yiburaniye birakomera ubona kwavuga n'ubwenge n'ubwitonzi kandi atabwoba gusa byasa nk'igitangaza kumubona imbere y'abacamanza yewe karakatabonetse uwavuze ku isi dasakaye ntiyabeshe pe ivyuko atorohewe vyo biranaboneka kuko n'igipara yahora yimosha ntigikwiye niko umwe mu bari mu cumba yaburanishijwemo yabwijwe rya Amerika na itangaza makuru ryo hagati mu gihugu ritari ryabujijwe kuja gukurikirana urwo rubanza amaradiyo amateleviziyo n'ibinyamakuru vyandika ku mbuga ngurukana bumenyi nta bakozi bizavyarungitse ku ibohero rikuru rya Gitega Alengi yome Bunyoni yarungitswe muri iryo bohero ryo kumurwa mukuru wa politike yavuye mu ryangozi mu buraruko aho yarafungiwe kuva kwa munani mu kwa gatanu 2023 akurikiranywe ku vyaha birimwo guhungabanya umutekano w'igihugu guhungabanya ubutunzi bw'igihugu ugutunganya urwanisho badafitiye uruhusha no gutuka umukuru w'igihugu nk'uko parake nkuru ya Repubulika yabitangaje hisunzwe itabu mpana vyaha cy'u Burundi aramutse yagiriwe na bino vyaha ashobora gufungwa imyaka igera kuri 30 Sentare nayo inyuzwa imuburanisha kubera afise ubudahangarwa yavuze ko isango ry'urundi rubanza rizotangazwa mu isi iza ariko nta musika n'uni yamenyesheje eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
Mu Burundi aho kandi abaturage barenga 2000 bafite amasambu muri site ya Nyenga harimo gutunganywa amazu meza muri zone Kanyosha komine Muha mu mujyi wa Bujumbura barasaba gusubizwa ibibanza byabo kugira ngo bahakorere imishinga ya kijyambere. Thierry Vendayishimi
mukatuwe bibanza bya maguruma ibyo nabyo mwemanika nyo kuva kera mukora bidakunda ibyo nibyo turaba
none ubunye hamuziki kugira ngo muzidoshikize uno munsi.
Abo ni bamwe mu banyagihugu bafise amatongo muri iyo site ya Nkenga mu Kanyosha. Kuri mikoro z'abakunzi b'ijuru rya Amerika bashikiriza ko uwo mugambi watanguye kuva mu mwaka wa 2008 kandi n'ubu tarahera ngo bashikirizwe utwabo bakabona ko ari igihombo kuri bo.
Umunezero w'ubaka uzubona kandi gatoya igitoro kitwibuka bitonga rwa cyanje waraguze mwebwe mu bifata nkama mukatubangukanya nizo nzego zimwe zimusanga zinjira mu bintu by'amatongo n'abafitanye malanga bajejwe mu ntwaro atamuntu ariko anigana n'ubundi.
Ishirahamwe ry'abafitiye amatongo muri ico gice ca Nkenga rirerekana icatumye hadindira umugambi wo gutunganya uburaro bwiza. Uwurongoye iryo shirahamwe ry'abanyagihugu bafise amatongo muri Nkenga, Saidi Juma, avuga ko gushika ubu ingorane ihari ari uko umuyobozi w'ikigo kijejwe gutunganya ibisagara n'uburaro bwiza Oboha atarigera abaha umubonano.
Umwanya ntiwubahirijwe kuko ibikorwa zateza gukorwa amezi atandatu gusa. Bya bikorwa bya mbere, bya bikorwa bya kabiri byose zateza gukorwa amezi atandatu. Aho rero nabagomba ndababwire ko umukomiseri mushasha hari uvashitse nabo nyine ngira aracika acaraba kuko ntaratwakira bamusabye umubonano kenshi muri iyi minsi yeze twahamwe turashyiramo urwandiko turandika ikete dusaba iyo nama bwabo n'ubu ntaranyinyura ibintu bigenda bidindiza umugambi wacu.
Naho warongoye iryo shirahamwe avuga ibyo bene amatongo bobo ntibanyugwa bakibutsa ibyo bagiye barashikiriza mu nama zagiye zibahuriza hamwe ziga kuri ico kibazo bakabifundika bitakozwe bakabona ko ahubwo iryo shirahamwe ryoja hamwe n'ubuyobozi bwa komine Muha ikukira ako gace kugira ngo bashikane ico kibazo kubegwa bose n'ico kibazo.
Umutegetsi nimba akora ubukuba ntayitwara wenyine afite abandi bakorana none bahinduye komiseri jenerali akazi gaca gapfa
hamwe huguma impari hagati ya entreprise en charge de travaux n'iyi Oboha bene amatongo mba tuzava tuyashikira numva tugishigaje indi myaka nk'iyo Thomas
mu nama iheruka mwarimu atubwiye yuko amaparsele mushaka kuyadushikiriza hanyuma ibikorwa bikaca bibandanya mugabo umubese azi parsele yiwahehe none ubunye hamuziki kugira ngo muzidushikirize uno munsi
mudushikirize urwo rutonde abibona abibonemo abashobora kurekera ngo barekere hakiri kare ibindi bizoza birakurikira.
Saidi Juma arongoye iryo shirahamwe arahumuriza abo banyagihugu ahamenyesha ko agiye gukorana na musitaneri wa komine Muha kugira ngo bageze ico kibazo kuba bakurira.
Twavuganye na musitaneri tugeza kuja hamwe tugafashanya tugasaba umubonano komiseri jenerali aho twimye tuzoheza dushikire umushikiranganji.
Abo banyagihugu barenga 2000 bafise amatongo muri ico gice baba basangwa canke bahaguze bemerewe guhabwa ibice 52% by'ibibanza byabo naho ibice bingana na 48% bigatwara leta ari nabyo bizokubakwamwo ubwo buraro bw'abanyagihugu bwiza. Umugambi wo gutunganya uburaro bw'abanyagihugu bwiza muri site ya Nkenga zone Kanyosha komine Muha mu gisagara ca Bujumbura watanguye kurangurwa kuva mu mwaka wa 2008 munyuma ibikorwa byawo bija birarangurwa buhoro buhoro bitumwe n'ingorane zitandukanye zirimo guhindura indongozi haba mu gisata kijejwe kubaka uburaro n'ahandi nk'uko bivugwa n'ubuyobozi bw'ishirahamwe ry'abafitiye amatongo muri Nkenga. Kuri mikoro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika Devote Ndayisenga arongoye komine Muha n'abamenyesha ko bafadikanije n'ishirahamwe ry'abo banyagihugu bagiye kuraba ingene botorera umuti ico kibazo mu gihe ca vuba. Cherive Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Iwanyu mu ntara tuyikomereze mu Rwanda aho leta isaba abanyarwanda bakiri mu mitwe yitwaje intwari irwanira mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutaha mu gihugu. Ejo kuwa kane bahoze ari abarwanyi 92 basubijwe mu buzima busanzwe nyuma y'amahugurwa mu kigo cya Mutobo. Gloria Tuyishime.
numuhango wari ugamije gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi mu mitwe yitwaje intwaro iba mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo wabereye mu kigo cy'ingando cya Mutobo mu karere ka Musanze bahoze mu mitwe itandukanye irimo FLN, CNLD, FDLR n'indi. Uyu muhango wari witabiriwe n'abayobozi batandukanye barimo inzego z'umutekano, abayobozi mu ntara y'Amajyaruguru, abayobozi mu nzego z'ibanze mu turere dutandukanye tw'igihugu n'abandi. Waranzwe n'ubuhamya bw'abahoze bari mu mitwe yitwaje intwaro ikorera mu mashyamba ya Congo, ibihangano by'abahoze muri iyi mitwe imbwirwaruhame n'indi. Nizane Anne-Marie ni umudamu wari ufite ipeti rya sergent mu mutwe wa FDLR ukorera amashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo urwanya u Rwanda. Yagiye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda, nyuma aza gufatwa n'umutwe wa mama 23. Yadusangije ubuzima yarabayemo avuga ko bwari bushaririye.
Twirwaga twirukwa turwana, ubwo kurya byari bigoranye, ukuntu kurya ibyo abantu bahingaga by'abakongomani ntabwo twabonaga umwanya wo guhinga, ntitwabonaga umwanya wo gucuruza. Ibyo byaje nyuma.
Uyu mudamu uri mu kigero cy'imyaka 45 nanone yatubwiye impamvu zatuma agatiyumvamo kugaruka mu Rwanda.
Nanone nkagaruka ku kintu kimwe cyo kuba nariyumvagamo ko kuza mu Rwanda nta bindimo. Impamvu ya mbere bavuga ko u Rwanda rufitwe n'umwanzi tashobora kubana nawe. Impamvu ya kabiri nuko nta famiye nagiraga mu Rwanda.
Colonel Nizeyimana Mariko aherutse guhabwa imbabazi na Perezida wa Repubulika Paul Kagame hamwe n'abarimo Paul Rusesabagina mu kwa gatatu uyu mwaka kubera ibyaha by'iterabwoba yari yarahamijwe mu mutwe wa FLN. Nubwo yari mu bakomeye, ubuzima bwo kubishyanga ntibwari bumworoheye.
Ubuzima bwo hanze y'igihugu nyine ntabwo bumeze neza nkuko umuntu yifuza kubaho. Uvuga ngo ejo dushobora gupfa, ejo tutapfa, ejo ugapfa, mbese umuntu uba uhangayitse.
Bahoze mu mitwe yitwaje intwaro mu mashyamba ya Congo bose bahuriza ku kuba barumvaga ko igihe kizagera bagafata ubutegetsi bw'u Rwanda. Bavuga ko bagiye kubona babona intambara barwana itazarangira, bamwe bagahitamo kugaruka. Ijwi rya Amerika yongeye kuganiriza umwe mu bahawe imbabazi na Perezida mu mezi atandatu ashize, Saverine Mukashyaka w'imyaka 60 yari yarakatiwe imyaka 20 azira gukora n'umutwe yitwaje intwaro wa FDLR.
Fashwe 2014 nyine bandega ko nkorana n'imitwe iterabwoba. Byari bikomeye kuri jyewe, byananteye n'ingaruka nyinshi. Hari indwara narwaye ntagombaga kuba mfite kubera umubabaro n'agahinda nari mfite. Abo bose bakeneye kugambana iki gihugu nta n'agahenge nabaha. Uwo nashobora kumenya namujya inama nkamwegera, nabona afite amashagaga yo kugira ngo hangirike byinshi birenze ibyo twavuyemo, nkaba nagera gute, nkaba nabitangira amakuru ku gihe.
Icyakora bahoze ari abasirikare bemeza ko hakiri urugendo ukumvisha abakiri mu mashyamba gutaha. Aho niho umuyobozi wa komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi mu mitwe yitwaje intwaro Nyirahabineza Valerie abahamagarira gutaha mu Rwanda kuko ari igihugu gitekanye.
Nuko mwakomeza gukora wa mukoro twabahaye wo gukangurira abasigaye mu mashyamba kurambika intwaro hasi bagataha, twese tugafatanya kubaka igihugu cyacu. Naho muri mu miryango yanyu tuzakomeza kujya tuza kureba uko muri kumenyera uwo mukoro tuwubahe.
Muri uyu muhango kandi hatanzwe ibikoresho ku banyeshuri barangije imyuga irimo ubudozi, ubuhinzi ndetse no gusuka imisatsi bahoze muri imitwe yitwaje intwaro. Madamu Valerie yabasabye kubibyaza umusaruro.
Icyo tubasaba ni uko bakoresha ibi bikoresho, mbese bakabikoresha icyo byagenewe. Niba ahawe ibikoresho by'ubuhinzi nagenda ahinge, niba ahawe ibikoresho byo gusudira nagenda asudire, niba ahawe ibikoresho by'ubukanishi nagenda akanike, ariko atagenda ngo abijugunye nduzi ko ari nko kubijugunya ku mafaranga make akagenda akanywera suruduye. Ntabwo ari byo rwose, ntabwo tubyemera. Turashaka kugira ngo biteze imbere, bateze imiryango yabo imbere n'igihugu cyacu muri rusange.
Ikigo cy'ingando cya Mutobo cyatangiye kwakira abahoze ari abarwanyi mu mwaka wa 2001 kimaze kwakira abasaga 12,000. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, i Rubavu.
Amakuru ku Ijwi rya Amerika tuyasoreze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abakandida barindwi baharanira kuzahagararira ishyaka ry'abarepublikani mu matora y'umukuru w'igihugu ejo bakoze ikiganiro mpaka mu ruhame kabiri. Ubari imbere mu manota Donald Trump we nanone yanze kukitabira. Thomas Kamilindi.
Aba bakandida ni Mike Pence wahoze ari vice perezida wa Repubulika ku butegetsi bwa president Donald Trump, Ron DeSantis, guverineri wa leta ya Florida iri mu majyepfo y'igihugu, Tim Scott, senateri wo ku rwego rw'igihugu ukomoka muri leta ya South Carolina mu burasirazuba bw'amajyepfo y'igihugu, Nikki Haley, umutegarugori umwe rukumbi mu bakandida yahoze ari ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye mbere yaho yigeze kuba guverineri w'iyi leta ya South Carolina, umunyemari Vivek Ramaswamy, umusore w'imyaka 38 y'amavuko, Chris Christie wigeze kuba guverineri wa leta ya New Jersey iri mu burasirazuba bw'igihugu, na Doug Burgum, guverineri wa leta ya North Dakota mu burengerazuba bwo hagati mu gihugu. Nibo bari bujuje ibyo ishyaka ryabo ry'abarepublikani ry'abasabaga birimo kugira byibura amanota 3% mu bipimo by'amajwi ku rwego rw'igihugu no kugira imari y'amatora igaragara basarura mu baturage ku bushake bwabo. Umuherwe Donald Trump nawe ubyujuje yanze kujya mu kiganiro mpaka nk'uko yabikoze no ku kiganiro cya mbere cyabaye ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa munani gushize. Icyo gihe abahanganye nawe batinye kumunenga, ariko kuri uyu wa gatatu ho siko byagenze. Bityo bagitangira Guverineur Ron DeSantis ukurikira Trump ariko kure cyane mu bipimo by'amajwi yaravuze,
Donald Trump is missing in action. He should be on this stage tonight. He owes it to you to defend his record where they added 7.8 trillion to the debt.
Ati Donald Trump yarazimiye ku rugamba, yagombye kuba ari hano kugira ngo asobanure impamvu yagejeje igihugu cyacu ku madeni angana n'amadolari triliyoni 7.8. Naho Guverineur Chris Christie,
Donald, you're ducking these things. And let me tell you what's going to happen. You keep doing that, no one up here is going to call you Donald Trump anymore. We're going to call you Donald Duck.
Ati Donald, uhora ukwepa izi mpaka. None reka nkubwire ibizakurikiraho. Nukomeza gutyo, nta n'umwe uri hano uzongera kukwita Donald Trump, ahubwo tuzajya tukwita Donald Wimbata. Bishatse kuvuga ko Donald Trump ari umunyabwoba utinya impaka, ahubwo agahitamo kuzikwepa. Trump avuga ko ntacyo yaba agiye gushaka muri izi mpaka kubera ko ari imbere kure cyane mu bipimo by'amajwi ku rwego rw'igihugu. Ibya nyuma ikigo cyitwa Real Clear Politics giherutse gutangaza byerekana ko afite amajwi 53% arusha 41% yose Guverineur DeSantis umugwa mu ntege. Abandi bose nabo bari inyuma kure. Byatumye DeSantis avuga,
polls don't elect presidents, voters elect presidents.
Ati si ibipimo bitora abaperezida, abaturage nibo batora abaperezida. Muri rusange aba bakandida birinze kuvuga ku manza mpanabyaha enye ziri hejuru ya Trump aregwamo ibyaha byo gushaka kwiba amajwi mu matora yo mu 2020 no gutunga amabanga y'igihugu atabifitiye uburenganzira bwemewe n'amategeko. Chris Christie niwe wenyine wazikomojeho nabwo gato cyane, naho ubundi bateranya amagambo hagati yabo karahava. Ikiganiro mpaka cyo kuri uyu wa gatatu kibaye hasigaye amezi 3 kugira ngo amatora y'amajonjora atangire ku itariki ya 15 y'ukwa mbere 2024 imbere mu ishyaka ry'abarepublikani. Aya majonjora niyo azavamo kandida umwe rukumbi uzahagararira ishyaka ry'abarepublikani mu matora y'umukuru w'igihugu azaba mu kwa 11 umwaka utaha. Aya majonjora azakomeza mu gihe Trump azababurana imanza ze hano i Washington DC guhera ku itariki ya 4 y'ukwa gatatu 2024, i New York kuri 25 y'ukwa gatatu 2024, i Miami muri Florida ku ya 20 y'ukwa gatanu 2024, ni Fulton muri leta ya Georgia hano hariko umucamanza ntaragena itariki y'urubanza.
Nshuti muduteze amatwi amakuru twabagezagaho muri uyu mwanya naha tuyasoreje, mbibutse ko mushobora kuyasanga kuri w3 radio yacu voa.com cyangwa ku mbuga mpuzambaga zacu zose kuri voa radio yacu. Bashimiye kuba mwaduteze amatwi. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti banywanyi, ni mujye no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu, naho murahasanga ibiganiro n'amakuru byose tuba twabateguriye. Mu kanya gato cyane murumva ikiganiro cy'umuziki. Mugireho ikindi nziza rero, murakarama.